Iyi ni radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu y'Ikarongi na FM 104 n'ibice bitatu y'Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 yatangaje.
Kari yashakubeshe ngo bafite ngungu bayifitese bose twese tuyihuriyemo FRDC abazarendu na ngo bari hakurya na M23 iri hakuno ngo bararebanye bari gutarateganya imbona nkubona.
Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Bazarendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibitigiri barungika kugira batera ubwoba hahamure mwe bw'abarundi muvuge muti abana bacu bahonye bagomba gucivuta abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahandi bari kwitegura ati nimuze nyabona basi bahetse.
General de brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Mu Burundi kandi abantu bamwe bemera ko abakobwa bari mu mihango bagira imiziro.
Urumva umukobwa yinjiriye umwa umubyeyi yabyaye ari mu bitinyanka kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca hatuhere bugahuhera mu mara.
Abagabo nabo bavuga ko babatera umwaka turajya mu ntara ya Makamba mu kiganiro cy'abari n'abategarugori.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mbaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri kumwe na Venuste nshimiye Imana umutwe wa Zalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 Isaac Balinda yavuze ko abasirikare barenga 200 b'abarundi biciwe ahitwa Ingungu mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage.
Nukumva ko uramuvugizi wa M23 bwana Oscar Barinda yajya kuri radio akavuga ati no twishe abasirikare b'u Burundi twafashe abasirikare b'u Burundi ngo icyo kintu ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kuko kuva operation zatangira mbonya kuba wa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahaye 3e zone Lieutenant General Masunzu Pacifique urugamba rwahise rutangira ubwo kuva babona umuriro uri kubakaho bafashe strategi yo kujya bafata teni z'igisirikare cy'u Burundi bakazambika abasoda babo kugira ngo nibapfa cyangwa se nibafatwa nibagaragare kwari abasirikare ba RDF mu Rwanda bakabishyira ku Burundi.
Urambwira yuko umutwe wa M23 ukoresha imyambaro y'abasirikare b'u Burundi ikayambika abantu bapfuye, iyo myambaro iba yavuye hehe?
Hari inyeshyamba zaturutse mu Burundi ziza kwiyunga n'ura mutwe wa Colonel Makanika ara muri Murenge muri Sud-Kivu w'abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo ayo mateni bagiye batorokana niyo bari kwetiriza kwambika abantu babo kuko batorotse igisirikare cy'u Burundi baza kwiyunga na Makanika niyo bari kujya ba basirikare babo M23 igendana abantu babo bajya ku rugamba bakambara iteni z'u Burundi kugira ngo nibafatwa cyangwa nibapfa bagaragare nk'ari igisoza cy'u Burundi. N'amafoto turayafite.
Urashaka kumbwira yuko bariya basirikare bambaye iriya myenda y'u Burundi ari abo muri Red Tabara cyangwa se ari abo muri M23?
Yes, donc kuko urugamba rwabaye ingungu harimo reditabara ivanganye naye mu 2023
ariko se Colonel Imvano twumvikane abumva aya makuru uri mu mbwira bafata iki mu ntambara mu mirwano yabereye ingungu wowe ubutuvugana uri ngungu cyangwa se ntabwo ari huri kubera ko mvugana na barinda yambwiye yuko ari bo bagenzura ngungu mwebwe muri hehe mwebwe ndavuga FARDC namwe wazarindo
ariko so bwana journaliste uru rugamba turimo ruri wazi nukuvuga ngo M23 ntabwo iri muri ngungu centre nukuvuga ngungu abazarendu na enura mutwe wa M23 bose barayigabanye nukuvuga ngo barateganye imbona nkubone naho na yo yara ngo bafite ngungu ibintu byo kwihara nukuvuga ngo barateganye ubu ngungu nta muturage urimo ngungu n'umungi n'inisha n'umwirare ngo nta muturage urimo kuko n'umuriro w'amasasu gusa uri muri ngungu ngore yashaka kuvuga ngo Oscar yashaka kubesha ngo bafite ngungu bafite bose twese tuyihuriyemo FARDC abazarendu na ngo bari hakurya na M23 iri hakuno ngo bararebanye bari gutarateganya imbona nkubona
ariko se imirwano yabereye ngungu urashaka kumbwira yuko nta basirikare ba FARDC cyangwa se bamwebwe bazarendo n'abandi bafatanije ba barundi cyangwa n'abandi bayiguyemo
urabona imirwano y'imbunda ntabwo ari akabumbu ntabwo numva ngo inkomere twe ku ruhande rwa FARDC nyeka hakomeretse abasirikare batarenze batatu kuri bazarendo akomereka abasirikare bageze muri bane kuko inkomere zose ni barindwi ariko nta basirikare bo ku ruhande rwacu twatakarije abasirikare baguye na b'umutwaye mu 2023 nyeka n'amafoto menshi akana yabatumira aribo bamwe abo bagiye bafata bagiye ireditabara yagiye itanga amateni bo kwambara kugira ngo nibajya bapfa babishyire kuri leta y'u Burundi
Colonel Mvano Bahati ushinzwe guhuza igisirikare n'abaturage n'umuzalendo ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye bwana journaliste
Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara ishyamiranije ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i Bujumbura umuvugizi w'ingabo General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze ko abasirikare b'u Burundi bahagaze neza ku rugamba inkuru ya Desire Hatungimana
Icyo kiganiro yatangiye mu biro bikuru vya gisirikare General Gaspard Baratuza mu itangazo yasomeye amenyesha makuru yiyamirije biriko bicishwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'indi mihora hamwe n'ibivugwa n'abatandukanye ko abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha mu gihugu cya Kongo kuba ariko barishwa ku bwinshi agira ati
iyo umuntu ananiwe hari acashangura kuja ku mbuga ngurukana bumenyi burya ibitigiri barungika kugira batera ubwoba haha muremwe bw'abarundi muvuge muti abana bacu bahonye bagomba gucivuta abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahande bari kwitegura ati ntimuze nyawo na basi bahetse barabuze rero isaganirizo birabangira baca baje rero kwandika ibi yuko abasirikare bahonye hehe n'ukuburaba abaribo nico bashaka gushikako
ariko aragaruka kemera ko harabapfa ku rugorogamba abajijwe igitigiri igisirikare cy'u Burundi cemera kubagwa ku rugorogamba leta y'u Burundi yagiye gufasha Kongo kugwanya umugwa M23 General Baratuza yishurati
abasirikare su kuvuga yuko batitabima bari ku rugamba ntibaterana amashugwe barapfa turapfa mugabe igitigiri batanga sibyo nibanga rya gisirikare naha bumwe arababaje kandi yitwa umusirikare bigufasha ikinda guhaya igitigi bijye baguha sibyo je rero nanka kubesha ntavyo ndakubwira kandi ibigezaho inkuru reka kwigora ntavyo nakubari niba ari igisirikare abasirikare barabizi bo babikeneye we ntacu bikeneye
abamenyesha makuru bafatiye ku masanamu n'amashusho yerekanwa bikanahanahanwa ku mbuga nkwaniro ndetse hakaba nabamoneka bavugishwa nk'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba no mu gwa M23 baratuza arabihakana
Photoshop ntimuyizi ntimuzi yuko wewe wambaye impuzu nshaka kukwamika impuzu ya gisirikare bagere n'ivyo bakoresha je harabo babuze na matricule ndaza ndaraba ngahe turayibura kamupompa akagenda karoroma ngo 417 yeme batayo Benvandiri unhwari nako basangwa mutwara ntabaho ngo kubera ari karabivugishwa n'abanywara umugi hariya bigisije namba na gato herero gufatwa bafashwe barabaregeranye babashikane muri mashira hamwe hanyuma tuzoraba yuko arabarundi nabo bazuzana kuko sabarundi hagira rero bagiye no kugira publicite barabashira hamwe babacisha hariya babazani wawe
kuba havugwa igisirikare ca Kongo n'abagwanyi ba Wazalendo gusa iyo hageze uburere bugaruzwa bwari bigaruriwe na M23 muri yo ntambara ihuza na Kongo hamwe n'abayifasha Gaspar Baratuza avuga ko bamwe bose bavuga ibaraba kandi bidaca intega barundi bari ku rugamba ku masezerano yo bari hagati y'Burundi na Kongo kwirungikwa ry'abasirikare b'abarundi muri yo ndwano General Baratuza abandanya avuga ko umutekano kumbibe Burundi busangiye n'igihugu cha Kongo aricyo kiri imbere ya vyose kandi ko uramutse utorewe inyishu ariyo nyungu sumbi zindi kandi aneko gufashanya ko mu bihugu bigize umujyango wa EAC. Jean Nahimana arongo ishira hamwe y'ugwaruka rigwanya ihohoterwa yakirimwa muntu yahungiye mu gihugu cha Suisse asaba nyabuna ko atamwana w'u Burundi yosubira kugwa muri Kongo.
Turasabye dushimitse nibareka abakongomane nabo nyene bagwana bayigwanire intambara ya Kongo ntizuhezwa n'abasoda b'u Burundi bagiye mu kinyegero bagiye barabundabunda batabanje guca no mu nzego zibijejwe ngo zibare kure ivyo navyo abasoda ba Republika y'u Burundi bategerezwa kubibona kandi bavyanke bavyanga ubutakigaruka gukoreshwa nk'abarobere gukoreshwa nk'inkorofani gukoreshwa mu ngwano batazi badatahura
mu mugambwe MSD utavugwa rumwe na leta y'u Burundi bati abasirikare b'abarundi bagwa muri Kongo ni benshi mu ntambara tacho ifasha u Burundi Epitas Nshimirimana avugira MSD ubu yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda
mu ndahiro barahiriye gukingira u Burundi kugwanira u Burundi gupfira u Burundi no kurondera inyungu z'igihugu cyabo ni cy'u Burundi ntibarahiriye kugwanira inyungu z'akagwi na kamwe nkuko tubibona uno munsi bariko baragwanira inyungu za Ndayishimiye n'akagwi k'abajenero biwe
General Baratuza amenyesha ko kubona abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Kongo byafashije cyane kugarukana umutekano kw'ibarabara rya Bujumbura Rugombo ahahora hakunda kurangwa umutekano muke aremeza ko uduce twahora turangwamwo umutekano muke biturutse ku migwi y'abagizi ba nabi icumbitse muri icyo gihugu ubu hose harangwa umutekano kuva abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mu Rwanda leta yatangaje ko mu kiyaga cya Kivu harimo peteroli ariko ntiyabivuga ku buryo budasubirwaho ubushakashatsi buracyakomeza kandi butanga icyizere ko ishobora kuba irimo kokotoma kamirindi
Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa nacyo gihereye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda cyanditse ngo umuyobozi mukuru wa RMB urwego rushinzwe mine peteroli na gazi mu Rwanda Kamanzi Francis ejo kwa gatatu yabwiye inteko ishinga amategeko ati dufite peteroli nyuma yaho RMB yashyize ahabona itangazo rivuga ko hakiri kare cyane kugira ngo yemeze bidakuka ko yavumbuye peteroli mu kiyaga cya Kivu iri tangazo risobanura ko ubushakashatsi bwakozwe mu 2021 2022 bwerekana ko munsi y'ikiyaga cya Kivu hari amahirwe menshi ko hari peteroli Mu burebure bwa kilometero 3 n'igice munsi y'ikiyaga hari ibimenyetso bya peteroli bigaragara mu duce 13. Rirakomeza riti ubushakashatsi bwerekana n'ahantu ho gucukura kugira ngo ubwoko n'ingano bya peteroli byemezwe bidakuka. RMB iri mu gikorwa cyo gushaka abafatanyabikorwa mu gukomeza ubushakashatsi buganisha kumenya ingano ya peteroli munsi y'ikiyaga cya Kivu. Nguko uko itangazo risoza rivuga. U Rwanda rusangiye ikiyaga cya Kivu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 4/4/2017 basinyiye i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba amasezerano yo gufatanya mu bikorwa byo gushakashaka peteroli n'undi mutungo kamere mu Kivu no mu birwa byayo no mu byo kuyicukura iramutse ibonetse Aya masezerano bari bayahaye igihe cy'imyaka itanu. Ibihugu byombi ntibiratangaza niba byarayavuguruye. Hagati aho u Rwanda kuva myaka na myaka rusanzwe rucukura kandi rukoresha umwuka wa gaz methane wo mu kiyaga cya Kivu.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu Burundi, abana b'abakobwa bagorwa cyane n'igihe baba bari mu mihango mu ntara ya Makamba. Bamwe basiba kujya ku ishuri n'abagiyeyo ntibakurikire neza bagenzi babo b'abahungu, nabo babagendera kure bavuga ko umukobwa uri mu mihango atera umwaku. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
None twosha dutera mukoshi gute webwa bakobwa. Webwa bakobwa ubashikirire. Abakobwa bazanye kurondo
indongera ntera ka mu muntu wose w'umugabo ari mu ntara ya Makamba ahaturi. Abonye umugenzi wari mu bitinyanka n'agasabune kamota n'agaparufe yo kamushikiriza kakamugurira.
Abone bakenyezi b'Makamba bariko bariyamiriza abagabo bavuga ko iyo umufasoni ari mu butinyanka atera umukoshi. Ni gihe twashaka kumenya ukugena bigeme bo mu mashuri atandukanye y'Imakamba Kamba bibagendera mu gihe cy'ubutinyanka. Muri kahise ubutinyanka bita imihango y'umwigeme, ukwezi amaraso canke gisibya, cari gihe umwigeme canke umfasoni yafatwa nkuko ashobora guhumanya iki canke kiriya. Ntafatiro Patrice umuhinga w'ikirundi c'abarundi aratanga imiziri mwimwe.
Umwigeme ari mu butinyanka ntiyakaminka, ariko gituma bavuga ngo ni ubutinyanka ngo zaca ziteyeka ntizikamwe neza, ntiyaterera mata ngo ntiyaheza ngo arete, ntiyaja gusenya kuko abakobwa bagiye gusenya niho baca bacana ingeyo. Umwigeme ntiyaja kwahira kuko hajya bivuta ngo ubwatsi yahiye guhava butosekara.
Abakenyezi baganiriye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika imuguti Makamba baremeza imwe muri iyo migenzo. Virginie Kiragwanirwa afite imyaka irenga 50 ndatu byaramubaye ko
egome natwe wacu nka yari ndimo bitinyanka sina yegera sina kama kuko ngo yacaye humana amata uri mu bitinyanka sina tereye uyatereye yatoka ntiyace yafuba amavuta ntiyare yacha biba bintu by'ibitumba tumba. Urumva umukobwa yinjiriye umwa umubyeyi yabyaye ari mu bitinyanka, kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca hazi ubuhere bugahuhera mu maso. Nyina w'uwo mwana atabimenye ngo uwo yari mu bitinyanka ngo amusige nyamavu, yaca aza kurondera ikintu cyitwa gahama niko yaca amusiga.
Everine Niragira w'Igisenyi Makamba arongera ko mu gihe cyo kugana urwagwa no mu kurima bimwe mu bitegwa hari byazirana n'ubutinyanka.
Hari kwegwe karatugikura uwarakanye ibitoki ariko kugana ukegereza gusa impande y'intango cyarazira yuko ushira make mu ntango canke ngo betere uri mu butinyanka, kandi ntiwashobora guca nko mu murima w'intori aho murima w'inyanya. Nivyo nakumva vyazira nk'inyanya naho cabe gitumbwa mengo ugisuze ko amazi yashushe intori uko nyene.
Iyo uciye mu murima w'ibiyoba naho wabuhumanije kuko hageze iyi mbura wasanga ataka iyoba na kimwe cagiye ko. Nafatiro Patrice yongera ko mu gihe c'imisi mikuru umwigeme ari mu butinyanka ataja mu batamba yacashirwa mu bagumiriza abatambyi, none ubu iyo mihango yoba yaraheze. Haba namba ufatiye ku mazina bita uwo muhango wo kuja mu kwezi, birumvikana ko hagikoreshwa imvugo z'inkikiro. Mu gihe umwigeme aba ari mu butinyanka ntibadudurira ko. Bamwe mu bigeme b'abanyeshuri twaganiriye ntibaratahura ko ubutinyanka ari gihe gisanzwe nk'ibindi, bigatuma mu gihe c'ubutinyanka usanga bigunga
mu mutima n'amahoro. Ndo uwo munsi nari kuvuga simvuka, hari gihe ndumenga giye ngira nk'ingorane katinye nuko nogira nte nko nuja nk'umubana kamenga biramara maji,
ariko usanga umengo sihuri umengo bwe nke bwa kutakaranye ukacha usanga uri kwiyumvira bitari byo
kubera nyene sanga nyene ndiko ndaribwa ari n'igihe bishika nyene bikata nyene ibintu byishi bikantera n'ubwoba.
Iyo umwigeme agiye mu butinyanka atabyiteguriye bikigaragaza ku muzi aba yambaye canke abahungu bigana bakabimenya bituma umwigeme aja mu ruhagarara
bishitseho ku munyeshuri kanaka atiteguye barabatwenga kandi ntibibaha amahoro
uramaramaranye no kaburayo cyane yumva
eka niyo umwigeme agiye mu butinyanka ubwa mbere bamwe muri abo bigeme babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika ko bagira isoni zo kubibwira ababyeyi babo
batinye reka hari igihe utinya kubivuga kimwe gusa nabwiye mukuru wanje acama acarambwira ukuntu nobigenza canangira nabwira n'undi muntu wo tubana acarabimbwira ati naje ibi byaranshikiye ati kandi ni kugaba atumaze kubona bene ibyo bintu uragaba ukirinda
uko batabibwira ababyeyi babo niko batabyubahuka iyo hageze gusaba uruhusha kugira ngo bataye bivuye kuko bataba bameze neza mu magara yabo uyu mwigisha aratubwira kugenda amenya ko umwigeme asabye uruhusha ari mu butinyanka
hari igihe baza kudusaba nk'impushya ngo bashaka gutaha babaza ukuntu bagwaye bakabura ibyo bagusigura hama wenyine ukaca wiyumvira ati birashaka uyu muntu bafite iki kibazo kanaka ukaca muri ubwo bisha gataha keshi tubimenyera muri ibyo bihe
abahungu bo bari n'ubuhinga bwo kumenya ko umwigeme ari mu butinyanka uyu munyeshuri aratubwira ibyo ahora yumva kuri bagenzi we bigana
uko ndama ndabyumva hari igihe baba bavuga twebwe uyu mukobwa aduciye inyuma iyo agwaye turabyumva hari igihe ngo amafigo ngo yakeduka rero n'abandi usanga babirabira mu maso cyane mu nzara bivana bene n'abahungu n'ukuntu baba barabyifashemo kandi hari n'igihe usanga abahungu barumvise karya basi karya kanuko kabo usanga baranukiye ubwatsi umuntu birashikari muri vya bihe vyiwe
kumenyekana ko ari mu butinyanka bibi ntanduruko yo gutunga urutoke n'abahungu bamwe mu bigeme bikabatuma gusiba ku ishuri abo bahungu barafise insiguro zitandukanye bahuko gukumira umwigeme ari mu butinyanka
aya mwico giye giye cana muvi impande kwe mugihe umaze kumubona kwa maraso kubera nyene hari usanga imibiri itagenda neza agashaka ko mubikora hanyuma mugihe ari mu butinyanka umva ko yo catwarinda
uyu munyeshuri we yemeza ko yabigendereje asanga ibyo bavuga ari byo
kubera arashobora kuguca inyuma we kubera utabuzi uko yagiyeyo hanyuma nawe aragiye kwisiramuza akaca guca inyuma we utabizi umva kukirukire bica bigorana
abakenyezi twahuriye mu guti imakamba babona kwiyo ngendo mbi yo gucyoza abakenyezi n'abigeme ko bakwiye kubiheba uyu ni Joseline Bucumi w'imugutu imakamba
abantu twovuga yuko umwigeme ari mu bitinyanka atera imikoshi ivyo bintu ntihagira umuntu numwe wo mu Burundi adosubira kuvuga iryo jambo mbere wo kumva bivuze yohabwa igihano gikomeye kuko yaba umugabo n'umukuru w'igihugu yabonetse kubera hamanje kuboneka ibitinyanka
Virginie Kigwanigwa nawe w'imugutu yabwiye ijwi rya Amerika ati umukenyezi ni kirumara ntibasubire kumutuka
bubahanura kwirinda kuducyoza twebwe nta mukoshi dutera kugwiza yataba abagore nta muperezida aba yaravuze umuperezida yavuze ku mugore sinamutware wese watwaza indege yakomose ku mugore umugore umugore mbere hinge mbere nkoma amashi umugore azana
muganga idi ndiho ku bwayo wo ku ivuriro rya Gatabo asigura ko ajya amaraso aza mu gihe cy'ubutinyanka atari micafu na gato asaba abigembe kurushiriza kugira isuku ku munsi w'imihango kugira ngo birinde akamoto kabi kaza muri ico gihe kandi kugira ntihaduke indwara mu bihimba byabo byirondoka abahungu kandi bomenya ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi ko kuba kumwe n'umwigeme bituma utera imikoshi canke izindi ngorane mu gihe naho umwigeme yoba yumva atameze neza yo kwitura ivuriro bakamuha imiti kugira ngo ububabare buva ku gutakaza amaraso ubuhere hanyuma abandanye aja ku ishuri
kuri kirijwe rya Amerika kuri radio no kumvuga mpazambaga mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yacu VOA kuri uyu wa mbere tariki 20 uko kwezi kwa mbere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaba umuhango wo kurahiza Donald Trump na perezida wa 47 uyu muhango wo kurahira uzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts imbere y'inteko ishinga amategeko ya Amerika hano mu murwa mukuru Washington DC isamoya zo kumugoroba kwisaba mu Rwanda no mu Burundi
muri leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump watowe azarahira kuri uyu wa mbere hagati aho perezida ucyuye igihe wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yasezeye ku baturage ku mugaragaro mu ijambo yabagejejeho yicaye mu biro bye ku mugoroba wo kuwa gatatu yababwiye ko hari akaga gashobora guterwa n'uko ubutegetsi n'ubukire birimo kwigwizwaho n'abantu bakete Mr. Klemutijima
umukuru wa Amerika yagaragaje ko igihugu kirimo kugenda kijya mu maboko y'agatsiko k'abaherwe n'abanyenganda mu by'ikoranabuhanga Bwana Joe Biden yabivuze muri aya magambo
This is a dangerous concentration and that's a dangerous concentration of power.
Ugukubira ubutegetsi mu maboko y'abantu bake cyane babaherwe guteje akaga ko byatiza ingaruka mbi cyane mu gihe imikoreshereze mibi yabwo itagenzuwe. Uyu munsi wa none muri Amerika harimo kwirema agatsiko k'abakire bigwijeho ubutunzi ubutegetsi n'imbaraga bikabije ibyo bikaba bibangamiye demokarasi yacu yose uburenganzira bw'ibanze n'ubwisanzure byacu
Perezida Biden ntigeze agaragaza abo yashakaga kuvuga ubwo yavugaga agatsiko k'abaherwe ariko bamwe mu baherwe bakomeye mu gihugu barimo Elon Musk bubatse umubano w'akadasohoka na perezida watowe Donald Trump uzarahirira gutangira inshingano kuri uyu wa mbere uje Bwana Musk nyiribigo SpaceX gikora ibyogajuru n'ingendo zo mu isanzure ndetse na Tesla gikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi yashoye miliyoni zirenga ijana z'amadolari mu kongera gutorwa kwa Trump ni mu gihe Mark Zuckerberg umuyobozi mukuru w'ikigo Meta na Jeff Bezos nyira Amazon batanze inkunga itubutse ku kanama gashinzwe gutegurira hira rya Trump Atavuza amazina, Biden yanenze icyemezo giheruka gufatwa na Zuckerberg ku kigo cye gikora ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga ari nacyo nyine imbuga za Facebook na Instagram. Uyu akaba yaravuze ko azahagarika gukorana n'abagenzuzi b'ukuri kubitangazwa kuri izo mbuga. Aha umukuru wa Amerika yagize ati
"Free press is crumbling."
Itangazamakuru ryigenga ririmo gusinyuka amakosa arimo kuzimira imbuga nkoranyambaga zirimo kureka kugenzura ukuri ukuri kurimo kumirwa n'ibinyoma bivugwa ku bw'ingufu n'inyungu tugomba kuryoza izi mbuga ibyo zikora ngo tubashe kurinda abana bacu imiryango yacu na demokarasi yacu
mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga cyane cyane ku ntambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamas perezida Biden asoje manda ye n'amanota ari hejuru Mbere y'amasaha make ngo avugire ijambo risoza manda ye yari yamaze gutangaza ko Isiraheli na Hamas bageze ku masezerano y'agahenge nayo kurekura bajyanwe bunyago muri Gaza. Bwana Biden mu itangazo yasohoye yavuze ko ibyo bitavuye gusa ku gitutu gikabije Hamas imaze igihe iriho n'impinduka mu karere nyuma y'agahenge muri Libani no gucika intege kwa Irani ahubwo biturutse no kuri diplomasi y'ubushishozi no kutarambirwa ya Amerika. Aya masezerano hanini azashyirwa mu ngiro n'ubutegetsi bugiye kujyaho kandi mu ijambo rye Biden yavuze ko yasabye itsinda rye gusobanurira byuzuye ubutegetsi buje ibijyanye nayo ku rundi ruhande Trump yashatse guhita yiyitirira igerwaho ry'aya masezerano yandika ku mbuga nkoranyambaga ko aka gahenge kagezweho kaje nk'umusaruro w'insinzi y'amateka yacu mu kwa cumi na kumwe Muri politiki y'ububanyi n'amahanga ubutegetsi bwa Biden bushimangira ko busigiye ubutegetsi buje ingufu nyinshi zo gukoresha Mu ijambo yavuze ku wa mbere w'iki cyumweru kuri politiki y'ububanyi n'amahanga, Perezida Biden yagize ati "Dusize Amerika ifite inshuti nyinshi kurushaho n'abanywanyi bakomeye cyane, aho abanzi bayo bagenda bacika intege kandi bari ku gitutu. Amerika yongeye kuyobora, ihuza ibihugu, igena ibigomba gukorwa, ihuriza abandi ku migambi yacu n'intego zacu." Perezida Biden kandi yongeye gushyigikira icyemezo cye cyo kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan mu 2021. Icyo gihe abarepublikani na bamwe mu bademokrate banenze uburyo Biden yarangijemo iyi ntambara yabaye ndende gusumbya izindi mu mateka ya Amerika. Bavuze ko yayisoje mu kajagari katwaye ubuzima bw'abasirikare 13 ba Amerika n'abasivili babarirwa muri 40 b'Abanyafghanistan baguye mu gitero cy'iterabwoba i Kabul. Ijambo rya Perezida kandi ryaje nyuma y'umunsi umwe Jack Smith umushinjacyaha udasanzwe wasohoye inyandiko zirega Trump ibyaha byo kugerageza kugundira ubutegetsi no kuburizamo ibyavuye mu matora ya 2020 asohoye raporo ye ya nyuma muri iyi raporo umushinjacyaha Smith yavuze ko ibimenyetso yakusanyije byari bihagije mu guhamya Trump ibyaha mu rubanza gusa yongeraho ko intsinzi ye mu matora ya 2024 yatumye bitashoboka kwiburanisha rikomeza Bwana Trump we yakomeje guhakana kenshi byashinjwa ahubwo akibasira akazi k'umushinjacyaha udasanzwe avuga ko ari ibirego bya politiki. Perezida urimo kurangiza manda ye Joe Biden yasoje ijambo ryashimira igihugu ku mahirwe yabonye yo kugikorera. Aha yagize ati
After 50 years of public service
ku myaka 50 maze nkurira leta ndabarahiye na nubu ndacyizera igitekerezo iki gihugu gihagazeho ngufu z'inzego zacu ndetse n'imiterere y'abaturage bacu ari byo bifite agaciro kandi bigomba gukomera ubu rero na hanyu ko kuguma kubirinda
ryari ijambo ry'ubugira gatanu rikaba n'irya nyuma Biden avugiye mu biro bye nka perezida
urakoze Temistocle Mutijimana hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo rurere w'umugani uyu munsi umwana umukizingwe akayigusigira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.